Umunsi umwe Yesu ariko aragenda ari kumwe n'abigishwa biwe n'ishengero ryinshi, mu nzira bahura n'impumyi yitwa Barutimayo. Yumvise ko Yesu arenganye, aratakamba ati, "Yesu mwana wa Dawidi, ngirira ikigongwe." Abantu baramuzibiranya ngo ahore, ariko Barutimayo arushiriza gutakamba ati, "Yesu mwana wa Dawidi, ngirira ikigongwe." Yesu abyumvise arahagarara arababwira ati, "Genda mumunzanire." Baragenda baramubwira ati, "Erega araguhamagaye." Barutimayo aragenda, ageze imbere Yesu aramubaza ati, "Ushaka ko nkukorera iki?" Barutimayo aramwishura ati, "Ndashaka guhumuka." Yesu aramubwira ati, "Genda, ukwizera kwawe kuragukijije." Barutimayo muri ako kanya aca arahumuka, amaso yiwe arihweza. Yesu aca aragenda, Barutimayo aca aramukurikira.